kugira ntagire abahava biyonjorora mu biganiro bihuza Barundi canke ngo ukutumvikana gutwara umwanya munini ibiro by'umuhuza byafashe yindi ntumbero yo gukoresha ubu bahinga karuhariwe mu biganiro bashimye guca mu migwi yose kugira ngo begeranye ivyiyumviro abanyepolitike bahuriza ko n'ibyo badahuriza ko ku byerekeye intandaro n'umuti ku njyane zadutse kuva mu mwaka w'2015 ibiro by'umuhuza byabwiye abo banyepolitike ko bizoca bishyira habona urwandiko rurimo ivyiyumviro byabo byose mu nyuma badosha bahurira mu nama rusangi kugira ngo baharire ku byo batumvikana ko ni mu gihe iyo nama rusangi yari itegekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu icyo bikoze amakuru ava muri iyo migwi avuga ko hari mirongo ntarengwa bamaze gushika ko nk'uruhande rwa leta n'umugambo uri ku butegetsi ruvuga ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kubandanya kuko ari ubwigenge bw'igihugu uwo mugwi ntukozwa kandi leta y'ubumwe kuko ngo yoba ari iy'amagaburanyama umugambo wa PDR utwagwa na Gabriel Banzawitonde uri muri uwo mugwi
nukuri turaje tansaka kibanza nta kamariza nera barundi nta kamariza nera igihugu kandi twe turemera kamatero 2025 yavuyo kandi akaba ari inzego zikire na bene igihugu niba takubu rero mu imana isigaye icyo turadisinya nico gutegura amatora y'2020 cyo gituma rembere kenya kamo bagenzi banje banye politiki bari mu mahanga baje gufatanya n'abandi batawe mu Burundi nyuma y'ibiganiro kugira ngo barondera mu leta mfata kibanza bironke inyuma y'amatora bigendeye amatora kwaza majisho hawe na bene gihugu kubonye twamaze kwinjira mu ntwaro mfata mu ntwaro rusangi mu ntwaro ya demokarasi kandi twifuza ko intambwe yosubira inyuma tubasaba muhuza yuko yudufasha mu gutegura urupapuro rw'inzira ahari mu rupapuro tubasaba cyane ko hojamo ingingo n'ibihano by'abantu bagira mu matora bagaca bikuramo cyangwa abandi bantu iyo bananiwe mu matora bagatsindwa bagaca bafata inzira y'imigumuko yo gutesha akaga mu gihugu
abo mu miryango itavuga rumwe na leta nabo mu byo bamaze gushika ko bavuga ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'Arusha bitokomwakomwa n'ubutegetsi buhari ikindi bamaze gushika ko no gukingira agateka kazi na muntu gushyiraho icuka cyiza cya politike no kugura amaradiyo yugawe rero zengenda ku mana nicyo gihe tutwara umugambwe sabanya Frodebu uri muri uwo mugwi
turabe ko bwabwishe mu Burundi bwahagaze bamwe batotezwa byahagaze bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatugura inzira byahagaze byarindi ko imigambi idakora amashyirahamwe yigenga adakora amaradiyo adakora byahagaze byarindi ko itunga ry'igihugu ko rimeze ndetse nari ku buryo ubushomeri inzara ubukene biguma byongerekana byahagaze cya gihugu cya ibivomo byahavuye mu nzira cya gisirikare cya gipolisi bya perereza biri ko birasamburwa byahagaze ibyo byose tuzita guca kwicara tubyumvikane tubirazi icya gatatu rwa tuti ko none ibyo twasezeranye byose tutajya mu ngiro byama byananiranye kugira bije mu ngiro akarere ko dufashe iki ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika byo dufashe iki ishyirahamwe mpuzamakungu ni byo dufashe iki twebwe twafashe iki byose dushyira hamwe kugira ngo twubake cya gihugu nka rujya rwego rw'umuhuza ngira uri kuba ko byo bateza gukora hariho umugwi uje kuba ibyo kubahiriza ibyo agashaka kazi na muntu ntiri kuri ako byo bateza gukora hariho umugwi ujejwe gutoza ukuri kuri kese no gusubiza mwaro ntiri kuri ako byo bateza gukora n'ibindi n'ibindi ko mugaranti ibyo bibeho
ubwo ruhande nyine rwashimikiye ku gushyiraho inzego zumvikanye ko nabose kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bakuru b'imitumba izo nzego ngo nizo zoca zishyira mu ngiro amasezerano azova muri ibyo biganiro barimwo n'uruhando rw'amashyirahamwe yigenga hari ibyo rumaze gutanga nk'intererano nk'uko amakuru ava mu bari muri ibyo biganiro bitubwira harimo kudatahukana ibiganiro ngo bije kubera mu Burundi no gusaba ubudahangarwa kugira ngo abariko barashiriza ivyiyumviro ngaho ntibazobizire bongera koko ibihugu byakiriye impunzi byo zikingira nuko hojaho inzego zoshiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi hanavuzo n'ikibazo cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe no kujaho umugambi w'ubutunzi no gusaba imfashanyo imigwi yose yasaniyajije gushyira hamwe ivyiyumviro inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatanu kiretse umugwi urimwo leta nabo bari kumwe ubu rero ntiharamenyekana umunsi iyo nama ya bose izokorana umwe muri abo banyepolitike yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atari igikorwa coroshe kuko ari bazoca habera impari nyinshi ku bibazo nkoramutima arashima ariko iyo ngendo yafashwe n'umuhuza yo kubanza gushyira mu rwandiko rumwe ivyumviro vya bose. Yemeza ko iyo nama izociba hamaze kuboneka nk'ibice 60% vy'amasezerano. Cyeklabe ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.